mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri 18 muri kumwe na Joy Diane na hazendongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Imvura yadusituriye kwa masutura aramungundutse bidutsudutoki tuyipfuke mitoto
kwanto naga tujabuka inzuzi inzuzi zenda kututwara
wewe sindiri bano ishati kugwa.
Aba ni bamwe mu batwa bo mu ntara ya Gitega bavuga ko bwafutse umunwa inyuma y'imvura yabononeye ibitari bike. Turabigaruka ko handi hato mube hagufi ya maradio yanyu. Mbazinda wabigire mnima keko ni tazume za Amerika zemeza kwa tamucho wa hawa ye mnitunga nyogia matura kamara mhaka ya hiruka kuwa mugihugu chuburundi mnitangazo gyaso wekuno wa ambere Amerika isigura kuna hore taimere ya awa tafgaru mweku ya mamazava tegura imatora harava kubaguwe bazira kuwa himiliza gutora oya imbere ya matora no mkiringo choku ya mamazanyezi na izyo wikabazia chevitera ichuka chubgo wa mwatari wake Amerika yongeri kanegura kuburundi buteme kwa rindorele zimvama kungu zizagu kurikirana ayo matora. Muri iryo tangazo ikindi leta z'umwe za Amerika zivuga nuko ifise impungenge kwa takindi kamarampaka yari igamije atari guhindura ivyerekeye ibiringo mukuru w'igihugu wa maraku butegetsi. Inahamagarira umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi kubahiriza amasezerano ya Pretoria wasinye mu kugira ngo haboneke amasezerano ya Arusha hama gutyo amasezerano ya Arusha ntagende mazima yongo. Ikindi Amerika ivuga nuko inegura yugarwa ya maradio ijwi rya Amerika na BBC asamira na ku mirongo FM mu Burundi. Iyo ngingo co kime n'izindi zafatiwe ibindi bimenyesha makuru guhagarika abantu atamitahe gucira imanza abaharanira agateka kazi na muntu ku bwa Amerika bisigura ko atakwisanzura mu gushikiriza ivyumviro vy'abanyagihugu ndetse n'ivya politike bike hari mu Burundi. Inama ya unijeje amahoro n'umutekano ku isi yasavye kuno wa mbere Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukuraho ingingo ibuza abagira imyerekano mu gihe hategekanijwe amatora mu kwezi kwa 12. ONU isaba yuko umunyekongo wese ashaka gusirikiriza ivyumviro vyiwe biciye mu myerekano yokingirwa kandi akoroherezwa. Muri raporo yo kuwandwi z'ukwezi kwa gatanu umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yasavye leta ya Kinshasa gukuraho iyo ngingo. Amakuru dukesha itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP avuga ko iyo nama ya ONU ijeje umutekano yongeye isaba impande zerwa n'ibibera muri Congo kubandanya kubahiriza ikirangamisi c'amatora kandi yibutsa ko ari ngombwa ko hafatwa ingingo zihutirwa zo kugarukana icizere mu berwa n'ayo matora. Abajeje gutabara mwibahari muri Espagne batangaza ko baraye batabaye abimukira 217 barimo abagore 24 hamwe n'umwana umwe bariko bagerageza kujabukira muri Espagne bari mu bwato 10 bwari buvuye muri Afrika. Kubyishira hamwe OIM rishinzwe kwitaho impunzi n'abimukira abimukira bagerageza kujabukira muri Espagne bamuka cane cane mu bihugu vya Maroc, Algérie, Guinée, Côte d'Ivoire, Gambie hamwe na Syrie. OIM ivuga ko muri rusangi abantu 635 bamaze gupfa canke bakabura irengero mwibahari Méditerranée kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka wa 2018. Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 94.3 mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25 metero 31 metero 41 ku mugoroba tukumvikana kuri metero 19 na metero 22. Turi no ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com live ni kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ikaze kandi
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
duhere mu gihugu cy'u Rwanda umucamanza mukuru mu rukiko yongeye gusubiza inyuma urubanza rwa umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara bagirizwa ivyaha byo kugumura abanyagihugu urwo rubanza rwegeje inyuma kuko hari abo umuryango wa Rwigara bari mu mahanga ubutungane busigura ko babwirizwa kuburanishizwa hamwe na bene wabo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa
abari gukora babiri bageze ku rukiko bari muri bisi itwara imfungwa n'abagororwa bari bonyine bari bitwaje amadosiye bifashisha ababurana yari mu bipapuro by'ibara ry'umuhondo mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa mu masura amwenyura bati muraho muraho abi wacu bagenda berekeza ku cyumba cy'urukiko waboshye n'amapingu barinzwe n'abacungangereza uko niko basuhuje abavandimwe babo bagenda babapepera Impaka ndende zongiye kwiharira iburanisha rya none zashingiye ku bavandimwe babaregwa baba hanze y'igihugu. Mugenzi tabitagwiza muri umuna wa Adeline Mukangemanyirwigaru bi Toronto muri Canada, Severine Mukangarambu ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Edimo Bushayije bakunze kwitasa cyangwa ba mu Bubiligi na Jean Paul Turayishimiye ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko imyirondoro yabo yatangajwe mu iburanisha riheruka. Ubuno ndeho ubushinjacyaha bwavuze ko butazaho baherereye. Maître Pierre Celestin Buhuru wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda umwari Diane Shima Rwigara, yabwiye umucamanza ko hari ibyaha bo bunganira bahuriyeho n'abavandimwe babo babaha mu mahanga. Avuga ko bagombye kuba barahamagajwe n'ubushinjacyaha mu buryo bukurikije amategeko cyangwa se abo bunganira bakaburanishwa kwabo. Uyu munyamategeko arasanga ibyemezo urukiko rwazafata byazagira ingaruka kubo bunganira igihe abo bareganwa baba badashoboye kwiregura akabaza niba imihango yibanze kubahamagaza yarubahirijwe Maître Gatera Gashabana bunganira Deline Rwigara nawe arasanga ari ikibazo kuba tabita mugenzi na bagenzi be batatu batarahamagajwe byemewe n'amategeko kandi ubushinjacyaha bukabarega nkabihisha ubutabera Bwana Ndibwami Rugambwa ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko abareganwa nabo kwa Rwigara kugeza ubushinjacyaha butazaho baherereye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo asaba ko ababishinzwe babahamagaza hakurikijwe amategeko ahariko mucamanza akamusaba gusobanura neza uburyo bahamagazwa nk'abihisha ubutabera Bwana Ndibwami ku bushinjacyaha yahise ahindura imvugo avuga ko tabita gwiza na bagenzi batigezwe bakurikiranwa n'ubutabera nyuma ngo babutoroke bityo ko batihisha ubutabera Avuga ko bakurikiranwa nk'abantu inzego z'ubutabera zitazaho baherereye. Maître Buhuru yatsijambo avuga ko ubushinjacyaha butigeze bushakisha abo burega ngo bubabaze kubyaha biremereye bakurikiranyeho. Maître Gashabana nawe asa n'utumva uburyo ubushinjacyaha bwaba bo bakurikiranye nk'abatazwaho baherereye mu gihe bagaragara mu kirego cy'ubushinjacyaha. Ati mbere yuko bakurikiranwa muri ubwo buryo baba baratanze impapuro zibashakisha bakababura. Ati baravuga ko harimo bamwe bihisha ubutabera ibyo biratera urujijo. Ubushinjacyaha bwasubije ko nta rujijo buteza kuko muri dosiye bubakurikiranye nk'abaraho atazwi. Mbere yuko ajya kwiherera ngo asuzumye impaka z'impande zombi umucamanza yabwiye umushinjacyaha ko hakiri ikibazo cy'amategeko. Yibazaga nawe uburyo abavandimwe ba Diane Rwigara na Deline Rwigara bahamagazwa ahantu hatazwi mu gihe bwa ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha butigeze bubakoraho iperereza. Bwana Faustin Mukunzi nawe ku ruhande rw'ubushinjacyaha yisunze ingingo z'amategeko yasobanuriye urukiko ko umuntu atabonetse ngo abazwe bitatuma adakurikiranwa. Avuga ko iyo bimeze bityo urukiko rufata icyemezo cyo kumutegeka kwitaba mu gihe cy'ukwezi yabura bikagaragara ko yasuzuguye ubutabera. Maître Buhuru yabwiye urukiko ko kuri we yungutse ibyo yitabishya mu iburanisha rya none. Asaba ko urukiko rwazafata icyemezo kuri abo bantu bagakorerwa imenyesha ruhame bakamenya ko hari ikirego kibareba mu rukiko. Mugenzi we Maître Gashabana yahise yakijambo avuga ko mu kirego bigaragara ko harimo umwirondoro w'umwe ubi Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na telefone akoresha akibaza niba nabwo ubushinjacyaha bwisubiraho bukavuga ko butazaho aherereye. Bwana Mukunzi yahise yakijambo abwira urukiko ko aba banyamategeko bitwara nk'abunganira abo bivuga ko bihisha ubutabera kandi mu mvugo ye akibaza niba byemewe n'amategeko ko babunganira. Avuga ko telefone z'uregwa ziri muri dosiye bitari ngombwa ko bazikura kuri nyirubwite. Nimvugo yarakaje bikomeye abunganira abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara maze babwira umucamanza ko batunganira tabita gwiza na bagenzi be kuko batanabazi. Baravuga ko babamenya ari uko umushinjacyaha atanze ikirego kibarega. Bakavuga ko icyo batsimbarayeho ari uko imihango yakubahirizwa yo kubatumiza. Umwari Diane Shima Rwigara aregwa icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 ntabigereho. Ubushinjacyaha bumurega ko mu bo yasinyishije hagaragayemo n'abapfuye. Arega kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nacyo gikomoka ku biganiro yagiranaga n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye. Kuru handa rugu yu mnyapolitiki utavuga rumunga nubuteje tiburiho, avuga kuibja havyo osaregwa, ari bya politiki byacuzwe mu nyungu z'ubutege tibugamije kumwigizayo. Nyinumu bya Adeline Rwigara na warahura ni mfura ye kucyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be ku matelefone baba hanze barimo muri umuntu nawe Tabita Gwiza bivugwa ko aba i Toronto muri Canada. Mu myiregurire yavuga ko ibiganiro byo kuri telefone atabibonamo icyaha kuko ngo yatekererezaga abavandimwe be akaga kamugwiririye nyuma yo gupfusha umugabo wa Sinaporo Rwigara mu 2015. Adeline Rwigara yisangiza icyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri byose bivuga ko yabikoranye n'abavandimwe be kuri telefone, ahavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bubi buyowe n'abatutsi bamwiciye umugabo mu ntangiriro za 2015, n'ibyaha nawe avuga ko bishingiye kuri politiki. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe babaregwa, abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara, abakozi bazimwe muri ambasade mu Rwanda, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Maitre Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS imbere kuri ryacitsemo ibice, itangazamakuru abashinzwe umutekano n'abandi. Nyuma y'amasaha abiri umucamanza yihereye yaje yanzura ko nubwo mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigara, Saverine Mukangarambe, Edimo Bushayija bakunze kwita Sacyangwa na Jean Paul Turayishimiye bizwi ibihugu baherereyemo, ibyo bwabyo bitavuze ko imyirondoro yabihagije. Yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yanzuye ko bagomba kuzahamagazwa nk'abantu bitazwa aho baherereye. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ejo ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cyo Burundi naho imvura yari maze iminsi irwa yononye bitari bike harimo amazu y'abatwa mu buseruko bw'ico gihugu ya Bomaguwe. Bamwe mu mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana yagendeye yasanze hari abasigaye baba mu ngundu z'ibitoke bakiyorosa imitoto kukuraho bararyama. Reka tutege amatwi inkuru yaduteguriye.
Imvura dadusi turiye kwa masu turara mungu ndusi bidutututu kitu yifu kimitoto.
Kwa nito naga tujabu kinzuzi nzuzi zenda kututuwa.
Wewe sindiri bano yitani kugwako.
Abani bamwe mu batwa baba ku mitumba ya Gwamvura na Nyarunazi zone Kigamba komine Ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi bavuga ko uburaro bwabo bwasitwe n'imvura yitiye. Iyo mitumba ibiri iba ku imiryango y'abatwa irenga gatijana. Iyo mvura yitigwa yatumye uburaro bwabo busenyuka nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baba kuri iyo mitumba ya Gwamvura na Nyarunazi.
Imvura dadusi turiye kwa masu turara mu ngondo z'ibidutututu kitu yifu kimitoto. Urabo dukudara niko nimere uko dara niko niri hasi gura na kareta pise niba dufasha atwega batwa bahigwa mvura muri Kigamba niba dufasha
imvura ifanya aho tubaye korora bana nkamazu asanuwe namazu make beshi tuba mu nzu zintu zazivyatsi ntabura rubwiza dufise turi bantaho nikora nubu inzu zaruzuye ari tutunzwe n'iryo bumba ibumba turivaniyo inyuma y'imisazi yo muzabutetse nabumba turoha ngo tubumbinaga nabagize ngo baragiye mwuko ruzi ubimihana kandi no gutwara nito naga tujabu kinzuzi nzuzi zenda kututwara none rero twebwe iki ni kibazo cy'inzara kiraturembeje.
Aha iguye umuntu yaravuze ngo agomba tora asinzire wewe sinzire bano yitari kugwako.
Abo batwa bakaba basaba ifashanyo kubagira neza na leta. Imbeho bararamwo yatumye ubona urubyaro rwabo bategwa n'indwara zitandukanye uko bivugwa n'uyu mugabo.
Ariho indwara ikitera yakahehera bagakorora rwose bakamererwa nabi rero n'abantu bakuze twese turafatwa n'iyo ndwara y'agahehera kubera imbeho nyinshi.
Izo nzuzi zatumye bamwe mu batwa bahora bijukira umugabo kubumba ibikoresho bitandukanye batagishobora kubumba ku mpamvu tubwirwa no mukenyezi.
Ibumba ntiryoroshye kuronka turagenda kuko naho twahora turikura inzuzi zarahasenyukiye haruzuye ugiye hari igihe utahana gutya cyane agatoyo utahanye ugize amahego utahanye nk'akavuye mu tuna gatubi naho nurashimo sigaruganya ati none jewe ndagacana hehe ubundi hoho nubundi hoho ndateba ntwagwe kubera beshi hari gihe ucusanga mbere no kugenda batagiye kubera ubwo babwiza nzuzi baburaho bari ugiye ubabwihe benyene ati inge nihe bintu byibumba nukuri biratugora gose kugira turironge.
Undi mugabo urutunze imwe mu miryango y'abatwa ni umugabo gucura ariko nawo bavuga ko uno munsi hari ntambami zitandukanye zibabuza gukora uwo mwuga.
Umwuga wo gucura twebwe muri twebwe abatwa ubwa mbere basokuru baracura bacuze icyuma cyarakobwa kubera cyari gifise agaciro naho ubu nta gaciro kandi n'aba bantu baje kubishomba ibyuma twahora twikorako babitwara badu te yubgoro ariko umwuga wo gucura ku byukuri ntiwarugayitse ubu untavyuma turonka ivyuma baguma babishombera ku munzane bica bifata urugendo
abatwavuga ko iyo mibereho mibi barimwo yunyugwa no kubura amatongo yagutse kugira ngo bashobore kurima nk'abandi barundi
kirato cy'amatongo nkuye ari kuri zero kuri zero nyine ntarega uharuguru yinzi aho ntarega niyonzira umwashitse gwipikipiki twege umuntu wese arosa akabanza yitunira mu nkuko nababo bana ntibarimigwa kumbati ntibarimigwa kacumba none murabi bigene uri kwizera nkuko yotera inyumba atagatera igitoka agatera ibijumba nagakora kagori cyangwa duharage
bamwe mu batware batuye kuri iyo mitumba babwijwe ijya Amerika ko bagize ikegeranyo cy'ingorana abo batwa barimwo bakagishikana hejuru aho bavuga ko bakirindiriye inyishu abo batwa basaba abategetsi bo mushikirangano bo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu kubagendera kugira ngo bagire icyo babafashije aho mushikirangano bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu tugerageje kubarondera ku telefone ariko ntitwashoboye kubaronka mu Ruigi Fidel Ntamusabimana ku bw'ijwi rya Amerika
duce tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini kiremesheje na mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura tubwira abatumire bari kumwe n'ivyo bagiye kutuyagira
Patiri mukuru wa Paroisse Cathédrale Regina Mundi Fupi Felix turabaramukije
Amahoro
Ego namwebwe Pasteur Chitegetse Emmanuel umwe mu ndongozi rya Afrika bo mu gisagara cha Bujumbura turabaramukije
Amahoro neza
Wakire na ntaho mvukiye Josephine murongoye ishira hamwe dushire hamwe riharanira gateka k'abakenyezi mu gisagara cha Bujumbura namwebwe turabaramukije
Amahoro cyane
Ego twibutsa abatwumviriza ku ijwi rya Amerika ko tuza kuvuga kubijanye n'ukwahukana Patiri Fupi Felix Mbega Ekleziya Katolika iremera ukwahukana
Ukwahukana muri Ekleziya Katolika ntikubaho iryo jambo ntirivugwa iyo rivuzwe naho rivugwa kuri ivyo nyene byananiranye novuga ntivyamaze guca iruhande iki jambo ry'Imana rivuga kuko ijambo ry'Imana riravyihaniza mbere mu ijambo ry'Imana no munyigisho ya Ekleziya iyo abantu bubakanye barasezerana neza kandi bakabibwirwa yuko bagize amasezerano imbere y'Imana ari amasezerano adasubirwamo kuko atari amasezerano y'abantu gusa n'amasezerano ashingiye mu isezerano rikuru Imana yagiranye n'abantu iryo sezerano rero naryo riradusumba riraturuta kuko ubugeni rukristo hagati y'umuntu y'umugabo n'umugore gusa haba harimo n'Imana Imana nayo ni rudasunga kandi Imana yamaho iki Imana ivuze ntiyisubirako abantu birashobora gushika akabingorane mu rugo birashobora gushika nuko mbere botandukana ariko ntibasambure burundu kuko tuzi ko ari ikigongwe kuko tuzi ko iminsi yose naho umuntu yokomereka hariho uburyo gusura kumwungira umutima abantu bagasubiza hamwe
Ego pasteur Chitegetse mwebwe namwe muvuga ururimi rumwe na patiri hano yuko ukwahukana mutakwemera namwe misengero nta gihe na kimwe mushaka kuvuga muti aba bantu barakwiye kwahukana
dufatiye ku ijambo ry'Imana tugafatira guhera ku irema ry'umuntu yuko Imana yabaremye bari uburyo bubiri ikarema umugabo ikarema n'umugore abo ikabaha kubana ubuzima butagira gutandukana ijambo ry'Imana nta na hamwe yerekana yuko abubakanye bavana
makosa ashobora gukogwa umwe agakorera ikosa uwo bubakanye mwebwe mukavuga muti abantu bari bakwiye kuvana bagatandukana
kuvuze kuri amakosa abaho abantu babana bakoneye amakosa ariko kandi ijambo ry'Imana rirerekana iyo habaye amakosa ko ntashobora gukosorwa kuko nico gituma hariho imbabazi
yego reka twumve uno mufasoni ntamvukiye Josephine ica bivuga ko asanzwe arongoshira hamwe riharanira gateka k'abakenyezi mwe bimuvuga ku higa Josephine
ego nkuko aba bakozi b'Imana babivuze ukwahukana mu bisanzwe ni kintu kiza arakaga mu muryango cyangwa mu idini kuko ni idini baba basambuye idini mugabo uko iri dini arihari ewe mvuga ivyo mpora mbona nimfatiye kuvyo nama mbonaho mu mibano y'abantu nama mbona bahukana sinzi rero ko ivyo onye babo bantu bataba bari mu madini kabiri baza ko baba bari mu madini kuko hari habo duhora tubona baba baraganye hanyuma bigashaka kwanka bikanka rwose bagatinda bakavana ibyo rero ndavye ibyo aho ndigeza amaso mpanda bibona kandi sanze ndu mu mashira hamwe yego arabaga teka k'abakenyezi hari nabahora baza bakatwiganira yuko vyanze mugana tu turagerageza guhanura mugabo vyanze turagira tuti none hako mupfa nikibano mucica
Ego pati. Iyo abo bantu cyase ko babana nkuko numufaso naje kubivuga bakavana mwebwe musigamo bakira gute baronka ibanze kiye muri ekerezi.
Abantu bahukanye bari mu bigo byinshi. Hariho abo byanka kanka bikanka ko bahuza cyangwa ugasanga hariho umwe atubahiriza mugenzi we gushika no kurugero rwaho yoshobora kumusesekariza n'ubuzima bere no kwica birabaho biramaze gushika aho abubakanye umwe yica uwundi cyangwa akamukubita akamuvunagura hariho rero abatandukana urugero rwa mbere gutandukana gusa umwe akava mu rugo akaja kuba handi uwundi akabukwiwe
ko kiringo kanaka
nta kiringo kibaho ni bimwe pasteur avuze abantu birashika ko bashwana no mu kirundi bavuga ngo nta zibana zidakwitana amahembe mugabe iyo mushwanye iminsi yose ntibisigura yuko muca mugumuko hakaba n'urugero rwa kabiri w'abantu batandukana bagaca bagenda bagasambura imbere y'amategeko no kuvuga bagasinya ibyo bita divorce
abo nyene bashize ku gikumu muca musigamo bakira gute kuko nibo bahukanye by'ukuri
nkinye ndabigaruka hakaba urugero rwa gatatu hariho ubishyira ku gikumu ko batandukanye ivyo muga bibera muri commune cyanke muri mere imbere y'amategeko y'igihugu kuko muri ekleziya ntibikunda agaca afatana n'uwundi agacagira ubundi bugeni abo bita le divorce romarié uwo rero agize ubugeni n'uwundi muntu umwe bahorana agasigara ari wenyine cyanke nawe agahava yubakana n'uwundi abo bose bujya muri ekleziya sico kimwe ikamera yo kubambere ko abantu gashobora gucamwe bagatata umwe uwo munsi ntarare mu nzu birashika mbere bagatandukana n'iminsi itari mike mugabo batashize ku gikumu ko batandukanye burundu abo rero iyo bishitse uwo muntu araza akabimenyesha mu muryango w'abakristo muri ekleziya akavuga situation arimwo hanyuma bakabiraba bakagirageza kubafasha gusubiza hamwe hari gihe bidaca bikunda ubwo nyine uyo rero aguma ari umwana w'Imana aguma ari umukristo nk'abandi aronka amasakramentu yose iyo yaje akabimenyesha akerekana yuko ivyo vyashitse bitavuye kuri we nta kintu na kimwe muri ekleziya twe tumutangirako mugabo wahohoteye uwundi atigaye namwe muravyumva yuko benuyo nkatwebwe iwacu nasubira gusangira kuko nk'umuntu yirukanye umugore uko nyene mubisanzwe ntasubira gusangira ntikibuza kwaza mu isengero ntikibuza kwaguma ari umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo mugabo n'umwigishwa w'ikigara
ntaronka amasakramentu
hanyuma akaba urugero rwa kabiri abashyira ku gikumu aburumva bavyemanze abo rero bakoze igikogwa kijanye n'amategeko cyo gusambura urugo kiza nuvuga ntigihushanye n'ico bemeye ka bukiriso kuko urumva bo babigize mu ikomine mugabo ntibibutse byasakramentu bahabwa imbere y'Imana mu by'ukuri bibagiye Imana bibagiye ku bugeni bwabo iryo jambo bavuze barivugiye imbere y'Imana kandi iryo jambo rirahaba n'Imana nyine ubwayo uje ubugeni rukiriso si babiri gusa ni babiri mugaharimo n'Imana mugere buri mw'Imana ugakora igikorwa nk'ico cyo gushira ku gikumu kusambuye ubukoze igikorwa giza gusambura gihushana n'ico umukristo yabwiza kugendera muri cyo gihe rero abo bose mu by'ukuri ntibasubira kuronka amasakramentu muri Ekleziya Katolika ntibasubira gusangira
ntibishoboka ko ari umwe aba yarenganijwe cyangwa aba yagiye ahunga ni mwe muvuga ko ikiga
ibyo ni bimwe umuntu acaraba agasuzuma mugabo urinze ubwenda ukabyemeza no kuvuga ko wowe nyene byajambo bavuga imbere y'Imana uhejeje gukora igikorwa kirisambura nagifuge mu gifaransa uheje gupoza un acte juridique hakabara ba gatatu nkeze aba rero bobo yahukana agacaja kurongorwa handi uyo we urumva abateye yindi ntambwe imbere kuko uyo acatuma nuwo bahanuye ngo basubize hamwe bigorana gusumba kuko yamaze gufatana n'uwundi bakabyara abana no kuvuga yamaze ndakivuga mu gifaransa kwangaja uwundi muntu abo rero baratugora cyane kuko baba bakoze igikorwa kizogora cyane gusubira inyuma ubuzima bwabo buba buri mu gihushane n'ijambo bavuze imbere y'Imana kuko ubwo bugeni bwa kabiri cyangwa bwa gatatu ntibabuza na mu isengero kuko ntibwakirwa nteraheza
muri tumuhe ijambo Josephine ngafite icagira bivuge ko mwebwe muvyakira gute gihe habaye kwahukana imbere y'amategeko hakaba ariho nk'uwari karahunga nk'urupfu nk'uko patiri yavuze ati umuntu ashobora kubangamirwa mu rugo kugeza aho n'amagara yiwe ashobora kuhasigara igihe umuntu nk'uwo yahukanye ko akavuga ko atemerewe gusubira mu masakaramentu
ibyo bintu bavuze biranahari kandi biragwiriye no banka karorero umugabo yigeze guca amaboko
umukenyezi wiwe aho rero nibaza yuko emwe biragoye aba yabonye urupfu ingene ushobora kumubwira ngo kumubana no rupfu yakize yamaboko ntacyo gikora yamwansa gikora akifasha utuntu mu rugo ikimuga nico yokunda aho onye tugiye tuti vyanse n'ukuri tandukane kandi tugasaba nabatejwe amaikrid abo bantu reka barakeneye ibigongo reka nta none hari umuntu atagira igikonga gisatse none iyo umuntu abanye n'inzovu je nivyo namye mvuga ugasanga wagiye kugikoko kikurya none ugume kurya ubuzima bwawe bwose cyanke nabana ntuje kuja ahantu hatekanye ngo barere barere runtu ico gikoko gihunge gihungishe nabana twebwe ahubwo twagira tuti baba bakwe nkuko yabivuze yuko bihweza ingene biba byagiye birashika nibaza nabo bantu rero bafashwe gucyo bamerewe nabi gucyo ko bogenda bakumvirizwa kuko ntibabaze kuguma muri ryabanga basezerana Imana baba byankishijwe haba hari intamba mikomeye cyane aho umuntu akwa kubura n'ubuzima aho umuntu aburagizwa rero naje ndumuntu n'ukuri kandi yubaha amabwiriza y'Imana umugabo jewe nagira nti abo bantu bakumvirizwa kandi bakagenda hariya bakavyika ndazi yuko biva hejuru bakarabati aba bantu twobagira gutya twobagira gutya bakabareka bashobye kubura n'uwundi muntu babona yuko bashaka guhuza kuko ubuzima ntibabuheze bakasubira kubana kandi ro Kristo
kandi bakabakira
amasati n'igisabo turiko turasa kuko babahuye n'inzoka n'inzovu iki bibajya
ego si uko abuze pastori ati ahubwo mwamukuye kucamo wagira ikigongwe mukabakira bakaguma mu isengero ivyavuze umva bidakwiye koko ko mushya mungira
cyukuri uyu mufasoni Josephine ivyavuze umuntu abona ibiba umuntu abagowe kuko kenshi bikwikana n'ingorane nyinshi bivyo kwahukana umuntu yo vyiyumvira ko byo bavyiza akabakira akabasubiza mu bikorwa akabarekera uburenganzira ariko uravye ko ijambo ry'Imana rivuga ku mubano wabubakanye nikintu nuko navuze mu gifaransa avuga porte gifise ahantu kigera kure ku buryo bw'uko atari ingingo y'umupastori cyangwa umwungere paruwasi cyangwa diocese gufata ingingo yuko uwo muntu yomusubiza akamurekera akabandanya afise uburenganzira ngo yahorana kubera yuko umuryango ugiye kuraba niwo rufatiro rw'ibintu byose ku isi umuryango ni urufatiro rw'ishengero umuryango ni urufatiro rw'igihugu mu by'ukuri imiryango isambutse isi bisambutse n'ishengero risambutse nibaza ko kutunganya neza umuryango niyo angaje manini niko nico gikorwa kinini uburyo umuntu afise ku isi
ntabaciriyemo uko kuntu mumva yuko bakwiye kuguma mu rugo kugira izo ngaruka zose ntizibabeko nta kuntu mumve ko bishobora kuba birimwo mu bituma amabi agwira abakenyezi bakoregwa canke nimba n'abagabo bayakoregwa ariko ahanyene twumva yakoregwa abakenyezi nimumve ko mushobora kuba amasengero ashobora kuba mubifisemo uruhara yuko amabi ashobora kugwira bubakanye nimba mubabwira ko bakwiye kugumamwo bakagumana n'ivyo bikoko nimba umwari yabaye igikoko umugani wa Josephine ico gikoko ikabandanya kimurya
nkuko muvuze reka mpere kuri iki nuko amabi arakoregwa abakenyezi nivyo ariko kandi arakoregwa n'abagabo kuko nimba bishika umugabo akaba mubi birashika n'umukenyezi akaba mubi akabikigaba akagorana mu rugo hanyuma ikigira kabiri mu mashengero sukuboha umuntu ngo tumuhere ku muntu akamugirira nabi ahubwo amashengero arafasha mu guhanura no mu kwigisha kugira ngo abantu batahure uko bakwiye kubana kuko kenshi bagihitamo kubana kubakana nta numwe abayiteze ko bizomera gutyo birahinduka rero kenshi ico gituma bihinduka nico amashengero yitwarika gukora kugira ngo ibituma ho bimpinduka zibambi bigabanuke nico gituma haba kwigisha abantu
kumbetse bigaruka ko kuri ivyo bijanye n'ico kogwa kugira ngo nyene mu gukinga ingo ntisambuke ko muri mwese nta numwe ashigikiye ko urugo rusambuka kwavuze ko mu mategeko navyo nyine babanza kubiteba ko reka tubashimire patiri mukuru wa Paroisse Cathedrale Regina Mundi Fupi Felix turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
ndabashimiye na mwadutumiye
Pasteur Chitegetse Emmanuel umwe mu ndongozi rya Afrika bo mu gisagara ca Bujumbura namwe mwe turabakengurukiye
murakoze cyane kandi murakoze kudutumira
ego ntawumvukiye Josephine murongoye ishirahamwe ry'abakenyezi dushirahamwe iharanira gatega k'abakenyezi hano mu gisagara ca Bujumbura namwe mwe turabakengurukiye
ego naje ndabakengurukiye eka mbere nimwagira gutegura n'icokorwa mengo notere
ego murakoze twibutse abatwumviriza aho mariko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga kubijanye n'ukwahukana Diane Ndose narindemesheje kino kiganiro ndabakengurukiye
Diane Ndose nawe urakoze Diane nahaze twari kumwe nanje ndayipurize kugira umunsi mwiza n'abadufashije muhinga bw'ivyuma